mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu minsi ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nininahazi. Zimwe zimwe mu ngingo z'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Mitwere yo kuvuza impunzi z'abarundi zahunge mu bisagara bitandukanye mu Rwanda yabonetse.
Akanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cyari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko barabavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatanu bakuze.
Uyu ni Patrice Ntadohoka arongoye komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda ashima. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umunywanyi umwe w'umugambwe Senel utavuga rumwe na leta y'u Burundi yaraye yishwe turayigaruka ko hagataho iminsi ine irarumanya umunsi kuyunda abanyarwanda batemerewe kuja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Idonido ni mukanyi sasema hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere kuja ku Idonido ya makuru nshe ku masonga n'andi ndafitiye ntahinze kwabwira mbanze ndabwire muri make ku ishami ry'umuhari wa leta ya Kiislam muri Afghanistani ryemanze ko ariryo ryateye bombe yahitanye abashika kuri 63 bari mu bugeni hagakomereka 183 abaguye muri ico gitero c'umwe yahuzi kwa gatandatu bagizwa hanini n'ubwoko bw'inkehwa z'abashite bo mu muryango w'abahazara. Umuvugizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Afghanistani Nasr Rahim yemeje ivyo bitigiriye akavuga ko abapfasoni hanini abapfasoni n'abana bari mu baguye muri ico gitero abataliban babicishije ku muvugizi wabo batangaje ko ubwicanyi nk'ubwo ku bantu barimo abagore n'abana atansiguro bugira kandi arakambaro kibara. Hambavu y'ico gitero yindi bombe yaratezwe mu ibarabara yahitanye imodoka ari ku munsi w'Imana mu buraruko bw'intara ya Balk hapfa abantu bashika kuri 11. Muri Bangladesh naho ibihumbi by'abanyagihugu ntibagiraho bakika umusaya nyuma y'umuriro waturiye akarere kegereye mu rwa mukuru Dhaka. Umushikiranganje ajejwe guhangana n'ibiza no gutabara Enamour Rahma yashikirije ko muri rusange amazu 1,200 ariyo yononekaye igice cy'ayo mazu caratokombeye ubu n'iminyota gusa. Ibiharuro by'abatagira uburaro byatanzwe na leta n'ibihumbi 3 ariko vyinshi mu nyamakuru vyemeza ko abatagiraho bakika umusaya barenga 10,000 abategetsi batangaje ko abantu bane bakomeretse muri iyo muriro ariko ko atawahasize ubuzima mu gihe benshi bari bahanze bari hanze mu minsi mikuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu. Imiriro ku mahinguriro tuzu turiro hamwe n'amasoko irakunze kuba muri Bangladesh. Abantu bashika kuri 25 barishwe mu kwezi kwa gatatu muri uno mwaka igihe umuriro watera igorofa yo mu karere ka Banani i Dhaka. Ku mugabane wa Afrika muri Sudani kwejo kwa Mungu zari ziteze ko hashingwa inama y'igihugu nshasha izorongora ico gihugu intambuko ya mbere iza inyuma y'isinywa ry'ibwirizwa nshingiro ry'imfata kibanza ku munsi wa gatandatu ryahimbajwe bikomeye ku murwa mukuru Khartoum. Ku munsi wa gatandatu muribuka ko twabwiye ko amabarabara yo ku murwa mukuru yari yuzuye abantu badi bafise umunezero inyuma yaho abajeneral hamwe n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashiriye umukono ku masezerano y'ingene igihugu kizotwarwa mu ntwaro mfata kibanza y'imyaka 3 hizobanziriza ukwegurira ubutegetsi abasivila. Umushikiranganje wa Leta Zunze za Amerika ajeje imigenderanire Mike Pompeo yashikije ko igihugu ciwe kizofasha leta ikingira uburenganzira bw'abanyesudani bise kandi izoshikana igihugu ku matora yizewe kandi atunganijwe neza. Ako kanama kazotwara igihugu kazobakagizwe n'abasivile batandatu hamwe n'abasirikare batanu. Amakuru itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa ryashoboye kumenya nuko amazina atanu amaze kumenyekana akaba harimo n'umukenyezi umwe rudende naho ayo mazina AFP itatangaje. radio ijwi ya Amerika isanira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kubaho twumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ahandi mutwumvira ku mugoroba ibujumba ni kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu.com adresse ya Facebook ni Vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze turahere mu yumutekano mu gihugu cy'u Burundi ya munywanyi umwe w'umugambwe utavuga rumwe na leta SNL yishwe mu ijoro ryo kuri wa Mungu muraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muyinga abandi umunani barakomereka bategerewe n'abantu bitwaje imipanga mu gihe bari batashe n'amaguru bavuye kugurura ingoro ku rwego rw'intara turi kumwe na mugenzi wacu Roje Birika neza mu biro by'i Nairobi yakurikiranye hagufi no nkuru Roje amahoro ngaho Nairobi Uyo munywanyi wa SNL yishwe bigenze gute?
Ndemujyana munywanyi wa SNL amaze kumenyekana n'izina n'umugabo yitwa Gerard Habimana akaba yatangaje nyuma y'isaha hatanu zirenga z'ijoro ryo kurebera Imana rikiri wa mbere akaba yakoze bahejeje gutemagiza impanga nk'uko ndongo bwiza ndetse SNL umuyinga bigenega ni kuvuga ku rubuga rwa Twitter naho umugambi SNL wanditse kuvuga yuko abanywanyi babo bagera ku madarapo 88 bari batatse muri komini gitera n'intara ya Muyinga bakaba mu gitera cy'abantu bitwaje amahirwe n'ibipanga niho rero uwo nyakwigendera yagwa muri icyo gitero na bagenzi be bari kumuhana nyuma hata kumeza abandi bantu 8 nk'uko babivuze akaba bategereje ahitwa ku itongo ku ibarabara ry'umuyinga rijya ku mupaka wa Korero umurundi ruhana na Tanzania
hanyuma abo baba barakoze ico gitero hari abo baba baramenyekana bikekwa nimba baramenyekana bafashwe
ubukubu nta bantu barafatwa mugari ndongozi za SNL imiringa ahanini bikeka bamwe mu banywanyi b'ubugambwe uri ku butegetsi sengeze ko boba bari bategerereye abo banywanyi ba SNL mu gihe bari bavuye imiringa kugura iyo ngoro y'umugambwe tubibutse ko nk'uko indongozi za SNL zivuga mu bisanzwe ngo amakamyo bari gutegereza kujyamo abatahana abashoferi babo ngo babateye ubwoba yuko amakamyo ashobora gutegereza hanyuma batabiha gutahukana abanywanyi ba SNL basigiye baje baza mu nyuma rero niho bakurahitamo kugenda n'amaguru nyuma y'ibyo rero byanditse kumenyesha ko igitari cyaje kinyi cya tariki 10 kujya gukingira abandi banywanyi ba SNL batashobora gukora ibintu nyinga cyangwa ngo barandanye baza mu ngo zabo igiterane
indongozi za SNL harimo agatongo asa aramutswe uwo mugambwe hari icyo baba baravuga kugira ngo bahumurize abanywanyi babo
bikikubute ka kuvuga bya Twitter ndongo bya Twitter ntabwo byasiza ariko bivuga ko imuyinga agatorwa cya umunsi ahabwa byayo ndo biravuga ko hashobora no kuba ashobora guherekezwa n'abandi n'izindi ntumwa z'umugambwe uri kuri Twitter ndongo bya Twitter ku rwego rw'igihugu aya makuru ntabwo yemezwa n'izo mpande ariko biravuga yuko biteze aya muyinga kugira ngo bajye guhumuriza
Eloje ni Bujumbura ngo hoba harabaye akajagari ejo kwa Mungu ho byagenze gute nimba ufite ayo makuru
ubwo mu Bujumbura nk'uko bivuze n'ibyo ni akanya ka mpanuka bwa Bujumbura hari hafi hiteguye kugurirwa ingoro 9 kuri uyu w'Imana mu nyuma rero ibintu bigira ko bizahita mu cyamu na Rusero bivuye gukurirwa mbere y'abajya b'intwari bafashe ingingo yuko ibyo bikorwa byo kugura izo ngoro byahagarara kuko habaye gushyamirana habaye no gutana mu mitwe hagati y'abanywanyi n'abandi ku butegetsi muri SNL hakomereka abantu bagera kuri 10
urakoze cyane rwose Roje Birika neza turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ibyo byose bidushire mu nkuru imwe turongera
yakoze nabi
amakuru avugwa mu Burundi turaho bacagaruka ko handi hatari ko tubanze tunyarukire mu Rwanda naho aho kuno wa mbere imisi ine irumanye abanyarwanda batemererwa kuja muri Kongo baciye ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri ihuza igisagara ca Bukavu ku ruhande rwa Kongo na karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda nta mpamvu nimwe iratangwa yatumye kicemezo gifatwa gusa gikomeje kugira ingaruka ku banyarwanda bari basanzwe bakorera imirimo itandukanye Bukavu Demistocle Mutijima amahoro nawe turi kumwe ngaho mu Rwanda
ndaba kuje nange bilani
kugeza ubu vyifashe gute iziyo mipaka yombi Temistocle utwihanganire cyane turumva itelefone yawe itari kwiracamo neza reka turongere tuze guhamagara twumve ko dushobora kukumva hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru tumira amategatonya ariko duce tuja muri vy'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda nyine
amafaranga angana n'ibihumbi ndwi by'amanyarwanda n'ishami mpuzamakungu gita impunzi ryatangiye
nuko muramwumvise ni Pierre Claver niyo nkuru agiye kutubwiriza mitiweli yo kwivuza ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu isagara mu Rwanda yabonetse ishami mpuzamakungu gitaha impunzi HCR ryaratanze amafaranga mu rwego rwa leta rujeje gutanga izo karata za mitiweli guhera ubu impunzi yose irwaye isabwa kuja kwa muganga ku ivuriro rya leta rimwegereye centre de santé reka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru atugire kumuriri wino nkuru
amafaranga angana n'ibihumbi ndwi by'amanyarwanda n'ishami mpuzamakungu gita impunzi ryatangiye impunzi imwe yose y'umurundi yahungiye mu bisagara mu Rwanda ayo mafaranga agenewe kugura mitiweli zo kwivuriza ko umwaka wose mu kurindira ko iyo karata ya mitiweli zitangura gutangwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda ishami HCR n'urwego rwa leta rujejwe ubwishingizi RSSB bahamagara impunzi yose yokikwa n'amagara kwitura ivuriro rya leta rimwegereye kuko amazina y'impunzi z'abarundi ariko arakwiragizwayo Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara avuga ko n'abagwaye indwara zidakira nka sida diabete n'izindi nabo nyene iyo mitiweli bavuga za bagatora n'imiti
urwaye aragenda kuri centre de santé mwegereye bakamufasha hanyuma bakaraba kuri liste kuko amafaranga yaramaze kwishugwa yose ni impunzi yose yiyandikishije ifise statut y'impunzi ubu baracara aba statut na ID ariko bazogira igihe akora ID ni bazirome bose izo ID ngora zose ntangwa ni mutavugo mu kwivuza bahera kuri centre de santé kwegereye ya leta centre de santé kwegereye ya leta bakaraba yuko bari bashobora kuvura iyo ngwara bafite n'imiti yo kuhereza umugwayi bakamuvura babonye batabishoboye baca bamugira transfer no kuvuga mwimurira ku ivuriro rya leta ibitaro hopital imwegereye urumva yuko bategeza guhera kuri centre de santé iri hafi yaho bakwere amafaranga amaze kuriho barabakira
iyo mitiweli ntayitani ya niyo umunyarwanda akoresha ndetse n'amafaranga umugwayi asabwa bibaye ngombwa arangana n'amafaranga 200 mu ivuriro ritoya canke 10% y'imiti mu ivuriro rikuru komite y'impunzi ibasaba gukoresha neza iyo mitiweli no kubahiriza amategeko
tubwira impunzi zitwumviriza yuko gukurikiza amategeko murabona abo babana basanzwe babana b'abanyarwanda bakoresha ubwo buryo nyine uzuzazaniko azobaza umubanyi wiwe amubaza mwerekeye aho yivuriza kugira ngo nawe aheraho nyine yivuze ntibazojuragira iki oya urumvuga iza accident ni moto kaburi hafi iyo centre de santé yari yose irakwakira kuko urumva accident ni accident nushaka kugira accident igikondo uje kwivuza Kanombe urumva aho ubwiriye accident baragufasha ibindi bakabisutunganya mu nyungu umuntu wese akoresha iyo mitiweli simunzi gusa uyu mujana biri wayatanga naya fishi donc ugenda uyitwaje ubwiye kwa muganga n'abanyagihugu ngariho niko bigenda hanyuma rero murazi yuko imiti ari kuri centre de santé ari ku bitaro usanga hari amafarumasi y'ibitaro ya centre de santé hari imiti iyo miti rero barayiguha iyo basanze biba ngombwa ucuri hari 10% y'igiciro cyayo cyose
iyo komite irashima iyo ntambwe impunzi zishizwe ko ntadohoka yemeza ko haba Kigali Muhanga Ihuye Irubavu n'ahandi hose ari impunzi z'abarundi zahungiye ziba mu bisagara bazoshikirwa niyo mitweli
turakenguruka cyane ni ntambwe ikomeye turashimira leta y'u Rwanda tugashimira HCR ingene bagerageza kwita ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure twaraganiye n'abatari bake nakanyamuneza kuri twebwe kuko iki kibazo cyari gihanze impunzi nyinshi ko murazi yuko bahora bavura kuva ku myaka umwe gushika ku myaka 13 no kuva ku myaka 60 no kuvuga abana n'abatanu bakuze hari rero umugwi munini w'impunzi utavugwa abandi na ugwaruka nago rutari ko ravugwa kandi murabona nibo bantu benshi ari nabo kazoza nibwo Burundi bw'ejo
mugeho gira uzazanigwa nawe canka gasanga izina giwe ritarashika kwivuriro rimwegereye asabwa kwitura ibiro vya HCR bimwegereye
nico gituma ivuriro ahajya HCR zokugara itariki 31 z'uko kweza tagihindutse no kugira zire zifata ivyo bibazo bitegwa nuko kubera ari bishasha ushobora gusanga utariko canke ukagira ikindi kibazo uca uhamagara kuri ya bakagufasha
igihe aha izo bitagikora uzogira ikibazo mu nyuma zo
ubuje hasi rafise abaganga ndani muri hasi ari umugore w'abaganga ucishwe ibibazo nk'ivyo nibaza tutuba twatoye inyishu y'ingene ivyo bibazo bigende biratorera inyishu
ni mitweli mara umwaka umwe ikarihwa igihe cyose mu kwezi kwa gatandatu yerekeye gusa impunzi zirenga gato 11,650 zimaze kwiyandikisha ko ziba mu bisagara bitandukanye cyane cyane ku mugwa mukuru i Kigali ni mu gihe abarundi hafi 60,000 baba mu nkambi ya Mahama basanzwe bafise ingene bavuzwa n'ishyirahamwe HCR Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe tugume mu gisata c'impunzi y'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda kimwe n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba mu ntara ya Kivu y'Epfo bakomeje guhimirizwa kwirinda indwara ya Ebola ivugwa muri territoire ya Mwinga no mu ntara za Kivu za Majaruguru ni nkuru mimenyesha makuru ya Amerika Vidaste Ngabo ari mu Rusenda
Nguko tubikesha umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda abwana n'ibizi Foste avuga ko bifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri iyi nkambi hari ingamba bashyizeho mu kwirinda indwara ivugwa muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Bubira na Fizi hari inkambi z'abarundi
cyo turi gukora kugira twirinde Ebola hano mu nkambi yo mu Rusenda twaragize amasensibilisation abantu mu mavirage ku mavirage buri virage yariyo yose sensibilisation zarabageze hanyuma hariho n'izindi sensibilisation zagiye zica mu masoko nyuma yaho haci yakurikirwa ko ishyirahamwe risanzwe riduhereza ibintu riraba ibintu by'isuku yacerizana ibitangi biba birimo amazi baba arimo chlore ishyirahantu hose umuntu ashobora kwinjirana kugira yinjire mu nkambi kugira abantu mu kwinjira baze barakaraba kandi ni obligatoire udakarabye igipolisi kiramufata bategerezwa gukaraba abantu bose mu kwinjira canke mu gusohoka mu nkambi
mu gihe indwara imaze kugaragara muri ntara kivu ya majepfo muri teritwari ya Mwenga ihana imbibi na teritwari ya Fizi na Uvira izimpunzi z'abarundi zivuga yuko zirangayikishwe n'ubugindwara ishobora kugera mu nkambi zibamo bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu bagenderereye inkambi Nayimana Jean Bosco ni impunzi yo mu Rusenda
ubwo bashise cyane ku mutima kandi ntabona ukuntu buzokingirwa nuko avuga kuri muside kivu nako tukaba tutuye muri side kivu ubu ngubu ubwo bwoba bwa mbere kuko natwe turi muri iyo cya kabiri abategetsi baducunge batugereza ubuzima baba museneri cyangwa bahasere ibiro bikuru byaho igoma ni Bukavu iyo batuye baje kudusura niyo yiri ahubwo dufite ubwoko aribo bazaza batuzaniye
nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi aramara impungenge z'impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko zishobora kwanduza indwara ya Ebola n'abashyitsi bagenderera iyi nkambi bavuye mu ntara zivugwamo iyi ndwara ya Ebola
kuba zifite ubwoba biragaragara kandi nibyo kuko bavuga ko zagoma ariyo iri mugabo hano nta kandi mwe turabona imodoka y'umuhumanitari ni nk'umuntu wari we wese mu kwinjira mu nkambi bategerezwa guhagarara kuri entree kandi naho bari mu modoka nyabaki akaja gukaraba kwijya kwajya hajya harajya amazi akabona kwinjira mu nkambi naho yoba chef de bureau naho yobande ategerezwa gukaraba ntashobora kwinjira dakarabye mu nkambi
nzoyigendera Matias ni mvuze mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko yumvaga Ebola ku maradio akayifata nk'indwara isanzwe ariko ashima uburyo abashinzwe ubuzima mu nkambi bashizeho ingamba zikomeye zo kugwanya iyi ndwara ya Ebola iri muri territoire ya Mwenga
batubujije kugi nyamaswa yariyo yose ushobora kubona yipfishije cyangwa ikintu cyacu cyose cyipfishije kunagikora n'umuntu wabonye yapfuye utazi cyamwishye mbere bahimirije n'abaganga kuba mino kambi ya Rusenda hoho nta muntu ashobora gupfa numwe yitwe n'urupfu cyangwa ikindi ntabwo azahambwa batarinze kugira iki batarinze kuzana umuganga ngo banze amupime ku nyamaswa zituruka ku misozi bavuze ko kibujijwe kikaziririza atamuhigi numwe ategerezwa kugira inyamaswa zivuye ku misozi n'igipolisi barabakingira mu ikambi uwo muntu muzosopa mugasanga afite inyama z'igikoko mwirukaniriyo abanza zisubiza inyuma bazihambe hari inyuma y'ikambi
mumenye yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize muri intara ya Kivu y'Amajyepfo abantu ba mbere babiri bemejwe yuko bafite Ebola muri teritwari ya Mwenga muri bo umugore w'imyaka 26 akaba yarahitanwe nayo mu gihe umwana we w'umukobwa ari kuvugwa n'ikipe y'abantu bashinzwe kuvura Ebola Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo na wewe urakenuye mu by'impunzi kandi kwa mu buzima bw'impunzi kenshi babigoye naho ifashanyo zikwiye bazitangwa nk'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda bavuga ko naho bashimwe ubufasha bahabwa burimo ubutaka bwo kurima rimwe na rimwe biba ngombwa ko biba kuhugira ngo bashobore kuronka utwo bakeneye twose umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi aherutse Nakivale kuganira n'abadamu bacuruza ibitoke muri iyo kambi
ahandi mu nkambi ya Nakivale impunzi ikora akazi gashoboka kose kugira ngo zishobore kubaho reka mvuga n'uyu mumama rero urimo ufite ibitoki hano atubwire aho ibitoki yabikuye nuko yabonye umutahe niko mugita mu kirundi mu mutahe wo gutangira gucuruza ibitoki
niko tubyita
witwa nde wowe
nitwa Chantal Demorondi
ndimo ndabona urimo gucuruza ibitoki tubwire neza akazi k'ubucuruzi kawe uko ugakora
kazi kagenda neza barabituzanira nga abantu bita banyankore barabizana natwe tukabigura baraturanguza natwe tukaca tugurisha gutya nyine muri kure
mugurisha abandi se
turagurisha nyine abantu baba baje gusoma nyine kumahagara igihumbi igihumbi
none wo nk'umu mama kuki wahisemo gukora akazi kaka
bara iko nabonye kambango kiraro n'umutahe fisi
so aha wakoresha umutangano
umutahe umutwaro n'igice
igihumbi 15 byonyine umaze igihe kingana gutukora akazi
ndakamaze mu amezi atanu ndabona duke gusa ariko na kunyira imana iba yamana tukankoresha
kugira ngo utangire gukora aka kazi rero n'umutahe muke bigomba kuba hari cyabiguteye hari ikibazo cyari kihari cyabiguteye iki kibazo niki
uraraba ati baragupokeza nk'ibintu nyine ukacivuga ati no nibintu nibyo no horanda rya buri gihe ukacivuga ati reka ndabe n'ututuntu yuko twagenda neza ntaronka nako nari nkenye ukacyo utangura kugakora
nawe urimo gucuruza ibitoki
aha nge nago ndi gucuruza ndicaye ariko nange ahangaho minsi mike nange mbampare ndi gucuruza
ndabona ufite abana bato nkawo mu mama kubagaburira ndumva nawe ubukeneye gukora akazi nka kugira ngo bagaburire babeho neza
ubukeneye kugira ngo wicare nkaha ushake imibereho bitewe nuko isabune nayo urabasha kuyibona ikugoye amavuta ibintu byinshi udakoze ntiwabona uko abantu batunga
mama muraho akazi k'ubucuruzi karagenda
karagenda
uracuruza iki
ndacuruza ibitoki n'ibirayi
ubikurahe sura bihinga cyangwa
ndabirangura babinzanira hano nkarangura hari abanyankore babinzana hari n'impunzi zigenda zikabirangura mu byaro zikabituzanira tukabirangura
hanyuma se muri uko gucuruza ubungutse miki
muri uko gucuruza hari igihe ncuruza nkaguramo igitenge cyo kwambara nkabona iby'abana barya nkabona isabune nkabona umunyu bigenda bimfasha gutyo buhoro buhoro
hanyuma ndabona umwe gucuruza ibitoke bikeya cyane
ni bike ariko baguzeho nyine
ariko ubona makagutunga nyine gake gake
hafamo isabune n'umunyu ukasanga birantunze nyine
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25
kilohertz 11835.
Njugi Amerika, Washington DC, Mukirundi no Mukinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara. Dusuye ku makuru avugwa mu Burundi, aho mu ndwi iheze batangaje amanota y'abahejeje umwaka w'icenda. Uno mwaka abatsinze nibo bake ugeranije n'imyaka yaheze, ni ukuvuga ibice 14% gusa, kandi bafatiye ku giharuro kiri hasi gose. Kugira ngo wimuke ukenera kugira amanota 70/200, ugasabwa no kugira 100/200 mu gihe wiga amashuri y'indaro. Mu bana 10 ba mbere mu gihugu cyose, wa mbere yitwa Kate Sabrina Ishimwe, akafise imyaka 15, yiga ku ishuri gitiriwe Mutima Mweranda, Lycée du Saint-Esprit mu Gifaransa. Yagironse amanota 191/200. Yaganirije mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro by'ubujuru bya Amerika mu Bwongereza, atangura amubwira uko yakiriye iyo ntsinzi.
Umvaje ndende gihe babimbye sinari nabi basi nari ndabizi nari menye ndi konda ndatembera muri vile ndabona ndigarandikiye message nari tuhewe uhuje ndagabuze n'ingene nexima munezero wanje.
Ariko wari ubyiteguye n'ubundi wari usanzwe wiga neza ugira amanota menshi?
Ego ba ego pe nari nzi ko nabishikirije.
Ntabwo ari uzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi? Wapfize sinari ndabiteguye.
None se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'Umutima Mweranda, nurigumamo se uzajya muri heshami?
Ndobandanya niga kuri no kwishye naho niga ko bikunze hamanye gese cyo scientifique ko ibiharuro nibyo nkunda ku tari ndimi ama ngerageze kwa mandiko ndo nkaya manota nabe yuko ala fama shuri no yankunyene ho gando nke ishuri ryo ya kaminuza cyo.
None kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi no kubera iki?
Je sinzi ni kwemba ibiharuro ngo ndemwe nzi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose. Nzi binjyo nzi binyorohera kwiga, nzi binjyohera ndi ko ndabyiga.
Nibyo?
Yego.
Reka noneho ndebe niba koko uzi ibiharuro cyane.
Okay.
Dufate 15.
Mhm.
Dukube 15.
Mhm.
Twongereho 15.
Mhm.
Twongereho 50.
Mhm.
Dukuremo 5.
285.
Wow, Sabrina, uragitoye pe, uri igitangaza. Biragaragara ko uzi ibiharuro cyane, ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri?
Bingora cyane. Ngo je ukuvuga mbona ukuvuga ngo birangora cyane, justo hariyo ama hariyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro. Hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza, nikunda kuruta igifaransa. Yego, nizo nzo bora cyoroshye kuruta igifaransa. Ama ya jashimi fiziki shimi ndayikunda kuruta fiziki cyanke amuga dose plus no buga ngo hari ikingora gose byose ndabitwara muga hari ikiruta ibindi n'ikinyorohera kwiga.
Ishuri ry'Umutima Mweranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare. Ariko se wiga ryari? Kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki, wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe?
Ndabifatanya nka byo mu kwiga nkundi hadufate nko mu nzira ndi mu mashuri niga indi yose gatafata nko kuwa gatanu, kuko utse kuwa gatanu ku ishuri tubafite amaactivite parascolaire ayandi maactivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri. Urumva tuvuye muri ayo maactivite ndetse hamwe na muhira nkaruhuka kugira nduke kuwa gatanu sinuka hanze ndo mu cyezo zo kugenda mu kirori njyewe kuko ari ibyo ndi bose muga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpamvu ndabifitiye nkayo kuko njyewe twe muhira kuko mu byo wacyumiyature dukunda ibiro y'igoze oya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga. Hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya wiwe, umva akubwiye ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga. Sinuko ndabigenza
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose, ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa cyenda umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe?
Inama nabagira ni uko bokwiga kuko umwaka w'icyenda si umwaka ugoye cyane. Umva inama nabagira ni uko boza bariga kuko ku munsi nk'isomo bize uwo munsi nyine bakaza barisubiramo, hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badasahuye bakabaza umwigisha. Yego, hama bakaza hama nk'ubu unye nko muri icyo bihe byo gukora ikibazo bakiga muganga bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo uko ikibazo naho utaruhuze sibyiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatero karabyibagira ego
Ikete Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye nsubiza mu ijambo rimwe birashoboka
Yashoboka cyane
Reka dutangire twihute Niki kintu ukunda kurusha ibindi
Indirimbo
Niki kintu wanga kurusha ibindi
Ubese
Ninde muntu ukunda kurusha abandi
Mama umubyeyi wanjye maho
Niki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi
Gutera imbere
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere
Reka nawe Venista nshimiye Imana tugushimire twongere dushimire na Kate Sabrina Ishimwe tunamukeza akoze magbire ya Bereya Gejeje Amajuya Hiwani na Lidiane na Hazwe twe ntitwifurize indwi nziza